Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumva.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatanu hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwaba bumaze kuranduranwa n'imizi. Umwe mu rwaruka rw'abarundi twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri icyo gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi bategereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo byama bicanishamo abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato, twatumiye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyine. Mwiriwe neza bashya ntaye mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura zombona namahoro kabisa.
Yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane rwose. Nashaka rero dutangure kuri mwebwe kuri ico kibazo cy'ugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waja mu ryaniro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru. Ikintu mubona cokorwa kugira ngo ako gahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe? Reka dutangure kumwebwe George Nikiza.
Yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane. Iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasi yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe, bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ko ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Ikigihe turabye nk'igihe 2022 cyane cyane niho twebwe turiko twumvise cyane tutabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa cyane. Na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabaye 2022. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho. Gukingirana je nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye, yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho nohashira cyane ko hari gukingiranira kw'abo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge, mwe mubibona bute?
Ego jewe nanje mbanje kuramutsa n'abariko barumviriza ikiganiro nkashima ko mwanantumiye. Hanyuma jewe simava nifata ko ikibazo cy'u Burundi coba ari ikibazo cy'ubutungane, Uburundi ni nkako kuba kera bwaherutse kuba utekanye neza igihe bwari bugitwarwa n'intwaro n'ubwo y'abandi kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idabu kwinfluensa la politique nationale de l'interieur ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari iyo ni hagararaho honyine kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour l'Union avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hani hariho intambamyi gacatuma haba umutekano muke ariko kandi amatora arakenewe yamategeka ko bari hari umugabo gacasanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu biri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu acagira iki rero arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu unyuraba ibi n'ibi n'ibi burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajyamo na manipulation mwaje si desore mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura ubuge amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya burya ntabara cyane icyo nicyo nagiyeyo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere amafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo nerekeza kuvuga mu biganiro nk'iki nyene hari ingendo yatura tugabure n'ibyanka bisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utari hawe urindire uzoronka na hirya yejo utarose nawo habura urwango habura inzigo icyo nicyo cyamagira cyo yadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazobigira bazobigira hirya yejo uzosanga ari ibintu bizokama biri hahandi ni kugira naka ari nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadorari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeba abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe
ego George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute
ego imbere yuko njya kuri ubutungane nkongere Frederic ngaruke ni kuri uyu mugenzi wanjye havuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyangwa autonomy nibyo abakateri baraje muri Afrika hanyuma bandika itwara yabo muri Afrika barandika kahise kabo rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuba kuvunira buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience générale sizo rivuga mu Kirundi ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira vuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni ukubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca
ego me
igihe tumuciri igisoko nuko adogicamwe ikaje kubutungana wi kubutungane nikibazo n'ukuri kigoye ego mu bundi harabaye ama icaro byinshi cyaca no bwitabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana izeke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza n'uburongozi kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha
ariko
hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'igihugu gitwagwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Yego me Johannes Marius mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshu gute akanya gato cyane.
Ego nagiye kamaze gatanya ishimbe kwa kakana ari kintu avuze yameze n'ugiye wanse kuca navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nije navuze ati ntazera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no wonyereka George akambi ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene kimuronka ko mwacyonkorera kwinjye ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho si naho honyine fata rero kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyo kibyabaye kuri Maconjo none si mwe nibyo nyene nibyo by'amabibasi kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma yuko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma iyi manipulation nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegeza kugira conscience kumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo mubyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Didier Miriboneza. Muri hehe? Muri Bujumbura? Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo, murafise icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi urwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe uko urabye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyapolitike bibe kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ugufite ibijonko ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere urwaruka kuko baravuga muri ntuze mwanditse ngo gushika muri demiri cyane kuko urwaruka rwaba rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko urabye mu mabarabara ni urwaruka gusa abatagira akazi ni urwaruka gusa abicwa ni urwaruka gusa abantu biyayura mutwe ni urwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mw'iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda.
Ego be didi murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo George Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro
cyumviro cyanjye nashaka gushikiriza twebwe byose dushobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano kaza mvuga ati ni cy'ubukunzi kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi hamwe na yuko atazosubira gushyikira amatungo kandi atazosubira kugira atatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabasha kuri twebwe urwaruka kubera bamwe natwe bajya ntibafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyanke kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi bagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uza mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari firisharije.
Murakoze Leon, reka duhe ijambo George Nikiza abajijwe ibibazo ikane by'umubiri bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi ugaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitiki bahindure ingendo duga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitiki byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro by'abatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe muri iyo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muri iyo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiwereka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impanuro mbere ni utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnel akarondera inge nayishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akandi gukosorwa cyane aba jeune ntitwa kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufite ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanka ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi naco nigombaga kwishara ca Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma inzi kwarinda sindi nicaricyo ibyo rero biri mu banyepolitike bari ku butegetsi biri mu banyepolitike batari ku butegetsi cyangwa muri opposition ni guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo n'aba bantu bari kuri politike ni twebwe n'abajene bazofatira conscience bakabona yuko akazoza kigihugu arati wabo badakeneye kubona iyo muntu ababwiri yo bajya
ego Amerika duhe jambo
n'ukeza kufata bati dukeneye kujaha dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana
ego me Johannes Mario sinawe mukanya gatoyi cyane gose ku byumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihuta cyane
Je nande na ugomba manze mereke iki aheje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cha makido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimeje biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyangwa ho nyene yandamuha karoro gatonye cyane ejo bundi se kera bari ko bara abigisha muri university aho dusanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni ibintu biri mone current none nibaza yuko ubone yari politique yari karagira cyane nimwe byo kwiyuganira ko nyene bino kubwira aho yatagira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biya nona handi aho dozanga umunye politique ariko arategura politique akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo navyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwengero ugira ubwo bavuze ubwengero ashobora nabo nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa gifite intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa ico nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vizio kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
cyane
abantu niboja ku butegetsi bafise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2002 ngo 2002 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe nibyo nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byo banavyiga kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhingira fumbi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunda cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka kubera nibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye
acarohereza
amafaranga make nyine utuyoga dukenye cyangwa n'agatabi ugasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko ingana kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamwe yatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ishyiraho rwawe hamagaye ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakiye
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province y'umuhondo
rubonge murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro tuko turagiye tugaruka
yego ndafite icyumviro ngo maze gushikiriza na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato mu kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 nibo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ubwo rero politiki yo itanze nabi kuri abo bantu umva bica biboneka neza yuko minisiri mbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi. Nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umunyagihugu muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere. Nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza reka duhere n'ijambo. Ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
mnafite ikibazo mase cyumviro ziga ku ijambo
ego ahanini nagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyanke kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasigehe, tubasige mu rukundo, tubasige mu rwango, tubasigehe. Hanyuma ugacyura bariko barigisha abana ubukozi bikiri gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyitse muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga yagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero njye navuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe. Ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ariko babigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza bigisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo. Ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Yenobuga ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndashimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije kana namwe hagakiza George. Ndashimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza. Eka akaba avuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri cyanke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akani gatoye cyane rwose munsi munotomwe.
Murakoze. Ego nivyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure ko abategetsi sindiye no bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise carte strategique de croissance de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza. Yandi kuruka muri icyo gitabo nyene imigambi y'ingene urwaruka rudoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma abajeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka icyo bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itajya mu ngiro habura iki? Ndakubwire yuko uyu Ndayishimiye intuzeye hariho strategi ya development durable de tourisme strategi ya industriel strategi de bonne gouvernance hari ama strategi menshi leta yashizeho n'ingene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro. Rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro. Nagomba nkundire nkundikije garukisha rukendo gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kuvyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abanyatadenagije arabizi aho imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wumbwira gute uwo muntu ngo naje ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero nari ibyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abayobozi boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes na yose nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwico ubuze kubyashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kugerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe njye nibyo nahereka ku mbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubirwa neza abantu bakaraba ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuko hariho barabitana abadacikana ugasanga bose basigaye politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi byose uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mu ibi nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuko nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yabishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansava ngo ndemeye wanse wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye hari n'ikintu cyo umugenzi wanjye avuze nibyo se kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenda kiza desije yari mu gasho none kumenda nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni mwene ibi nyine ndiko ndakubwira peut-être ko Uburundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facile manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo ni cyo kurondera ni wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Uburundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondorera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko ushyira ntahe Johannes Mariose icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi mwanyi w'iradio ijwi rya Amerika Emmanuela ngiye neza Emmanuel muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo cyanke cyimviro egera telefone twumve ko yovuga neza iyo kwivuga nabi duga ku ijambo twumve Emmanuel reka dusubire kuguhamagara reka tuguhamagare mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo ushya ntahe George Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku munzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro yoku abantu bagwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane irakumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuba ko daso context era analyse de priorité pour la conservation de la paix au Burundi de mettre l'accent sur l'objectif visa pouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembya umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika ku cyo bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu biranda kubwire yuko nk'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfuzi zintu na kabiri ariko turaba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 babatazi iyo bari hanyuma impinduka gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiruto ruvuga ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo tubapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kagerema ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibata ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabwira poro y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye iby'ubutungane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko burya umuntu adahise kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yego me reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika yimenye Imana mwiwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro yego duha ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumviza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rwisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike nibasura no gukwiye bakamaze no gushaka ku butegetsi rero abo rwaruka bwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko ibyo bya politiki byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri 2020 muri iyo kubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenye imana reka duhe ijambo Felix Felix muri neza
muri cyane
mwafite ikibazo mwafite cyumviro
yego nafite cyumviro ndagoma nitwaje utugani tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abarusha gufakira kandi ngo nzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabo nke b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka ku kuba manipire iyo mubere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kacu kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babo babaho muri bose be natwe tugira twi ibintu by'imyerereki ntarandiriye murakoze
murakoze cyane rwose Felix cyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30
ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije mugenzi wanjye George ndetse nigeze mvuga ko abantu baza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyo yagitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinadakaruka kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko barabigira ibibazo kunuku jya ibyo ntacyonzi mugabo birashoboka ati bariho bameze ukuntu bazagira ingorane baze nk'uku n'uku navuga ngo rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma jewe ari kintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo akabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizogamwe atanu icyo bimaze ariko bigitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremwo n'urwaruka baca bababwira bati fero rudrediyu ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunye politike kanaka niyagura naho bakubitana igitugu bazogikubitana yari ni wabo tenzura nibere ku kazi hanyuma nibashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego canke oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo izo nzoga uja kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu nyi yababyabahembe nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugane bavuga ati ntacyo nkeneye hamugane zo kugikora jengo yari nabaye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakeye haguye akabyica
reka duhe ijambo George Nikizana amwe kuri ibyo bibazo bya n'ibyiyumviro bya Bimenyimana na Felix mukanya gatoye cyane rwose baba ku isaha
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera icyo twari ko dindose tuvuga uno munsi ni ikibazo by'urwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyo nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho utaraheza burya uburyo bw'ingene urwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati dewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe dewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma n'iri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege dija muri Uganda mugeze ntafite yonja uja muri Ethiopia muri Afrika yepo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbe mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivelu ushoboye kubishikako niho uronka inge nantu bagufasha nabone bagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ubakaho uri hose kufata iyo ntumbero nkuko ari biteza kugendana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamye anira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega Patrick muri Veneza
Umiriwe neza.
Munafiki wazo mafisiti umviro.
Ani ni jenti kiki umviro.
Ego.
Uwisa ngue politike yu Burundi, izi wa nye politike batugira, nyiri nupiza kandi vila tomo, yetu raze mwenyandiko. Ariko tuwe ingona ni dusisi nga wanuwa wa jene, kuko jendu mjene, sangwe ni gamulika minu za yu Burundi, ikiteka. Ingona ni weru kwe tuhura nazo, nuko awo wanye politike, mumategeko yu Burundi, hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora kazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora kazi kamwe kandi agakora kazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ku kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu akize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende ushire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyene ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe ijambo soze duhe ijambo honesto
ego na kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze bamunzego bashira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamya bushobozi no mu gutanga kazi ikintu kijanye no kurondera experience kiye kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwikiriro nka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi murakoze
urakoze Patrick rega ijambo honestly mu kanya gato honestly mwire neza
mahoro neza
murasiki ibazo cy'imbiro kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu aba tumire twe kumwe
jewe narashaka guterera cyane tufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki b'ubunye tugafata n'abadukuriye tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babatise ukuntu baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuga
akanya karagiye moshe ntahe onesfor soze randa guhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba hari abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene byo gwaruka dufatiye mu bumushikiranganje ugwaruka muri kino giye mu gihugu none yo bari mu gwaruka cyangwa yo bari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha mushira ntahe none so reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike reka cyane cyane yo kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasogo na 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitariki duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega abuze ayiturazi nyandiko rizo banyitrike bavuga usanga ari byiza atariko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nkubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere ndatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane bose
uko umuntu yogica ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe nako
birasaba yuko arongera amuhase experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gato ya masogo na 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasogo na 30 nturenze
jewe ntera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo ko niwo ikibazo bujya kiri ikibazo ntikiri kugwaruka abanyapolitike bamenya yuko bategerezwa nk'uko uwanesura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeze kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya ku
byoyeze
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ukugaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu ngingo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika.
nobody like you. Ibyishimo, ibyishimo nibihenda
ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.